bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe miganiro zino genekerezo rya munani ukwezi kwa gatandatu muri 2018. Hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane na hazungiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa kaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaraye atega ikumukwibwizwa nshingiro rihirutse guhinyanyurwa mu ijambo yavugiye muri komune ya Bugendana n'intara ya Gitega mu Burundi. Amaze gushiga ikumukuru iryo tegeko, Perezida Nkurunziza yagize ati:
Mubimenye neza kuva uno munsi, iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje ngakwisa. Iyi ngingo y'integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu, abarundi bose no kuri jewe nyene ubwanje. Imana mushobora byose niyo cabona. Mukaranga mutima k'umugambwe CNDD watureze ukaturamura. Ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe CNDD nago mabenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2022.
Ayo majambo ya Perezida Nkurunziza ntasigurwa kimwe n'impande zitandukanye mu vya politike. Bamwe bemeza ko atabufindo burimwo. Mu 2020 Perezida aramutswe Burundi kuva muri 2005 azosubira kwitoza, mu gihe hari abandi bavuga ko bazovyemera atazosubira kwitoza muri antunga, mu gihe hari abandi bavuga ko bazovyemera babibonye. Ubundi mu kiganiro muri isanga co kwa gatanu twagihariye abapfasoni n'abigeme, ariko kwereka kutabona kumwe ibigiye gukurikira inyuma yo gushira umukono ku ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rihinya nyuwe n'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi n'amakungu. Twashimye kugaruka kwico kibazo. Abatumire bacu biteguye kuduha umuco ni Jean-Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Karegwa, mwakoze kwita butumire bw'ijwi rya Amerika kandi nisange muri isanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye kandi ndashimiye bariko baratwumviriza. Ndabonongera ndabaramutsa nongera nsaba imbabazi abakenyezi n'abigeme ko twabatwaye umwanya.
Oya, navyo nyene birabaraba kuko ni ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi na politike baravuga ko bashaka kuza barayijamo cyane gose.
Aho ni byiza n'amata vya y'amavuta.
Yego. Ubundi tugiye gusangira ijambo ni Frederic bamvuga inyumvira yigeze kwa icegeye cyo mukuru w'igihugu ubu akaba arongoye umugambwe Sawanya Frodebu. Amahoro ngaho mu Bubiligi, Perezida bamvuga inyumvira.
Amara neza Gadiana, magira ngo kandi na jewe ndamutse abo baza kutwumviriza tuganire. Na cyane cyane ndamutse na Jean-Claude ngira ngo aratubwira ibintu bizima byofasha igihugu ngira ngo kuva muri kano kaga kirimo.
Yego, nuko rero tuduge ku ijambo mpereye kuri mwebwe nyene Frederic bamvuga inyumvira. Murumvise igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavumereye ejo, mwakiriye gute ayo majambo?
Burya twebwe turamaze imyaka 13 tumwumviriza mu majambo akunda gushikiriza abarundi. Rero hagera igihe umuntu yumva havuga ibintu ntibikurikizwe, agateba akakuri cyizere kuri mwe na baba bantu bavuga ibintu bidakurikizwa muyoboke mwaka 2012 yari yavuze ati jewe sinzitoza mu matora y'umwaka 2015 ariko hagira hagere yavuze ati umugambwe wanje wabinsabye ati kandi ubinsabye sinokwanka ati abanyagihugu babinsabye babinsabye sinokwanka nigiki ko nejo hageze atazovuga ati burya bamwe bahora babinsaba barasubiye kubinsaba ndabyemeye yuko ntobahemukira icyo ni kibazo twebwe kidashobora kudusamaza kuko tuzi neza ingene asanzwe avuga ningene asanzwe akurikiza yadakurikiza ibyo yavuze
muri make mutsi iryo jambo yavuze ntimwemera ko azoyishira mu ngiro
kandi ibyo tumaze kumva ibyo tumaze kubona ari uko uyu munsi avuga ibi bagaca kabiri akavuga ibindi
karegwa mwumvise Frederic bamvuga inyumvira ateye amajambo ntitwemera by'ukuri ko azoshirwa mu ngiro mwebwe ayo majambo muyasigura gute hanyuma mwibaza iki ku byumviro vya Frederic
reka ntangure ndamutsa nyakubahwa Frederic bamvuga inyumvira uko nawe yandamukije hanyuma kandi ndabumenyeshe yuko mu bisanzwe si byiza abone nagomba guhera kuri we Diane numvise ko mwavugije ijambo nye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije ukuntu mwavugije iryo jambo mwahereye munsi muja hejuru hajya iyo muhereye munsi muri montage mukaja hejuru ijambo kumve ntigira kanovera ryari kugira
mushatse kuvuga iki guhera munsi tukaja hejuru
gakare yuko mwahereye munsi muvuga ahavuga ati mubimenye neza kuva no munsi muja guhereza muti basokuru bara yamaze batumugabo hindukiza
mukeze inkuru iyi nkuru twashizemo twa nivyo twakase agace ko ntitwari gusubizamo inkuru yose twafashe agace k'ijambo ni kamwe mu gace k'ijambo giwe si jambo ryose twafashe
yo mufata uduce tw'ijambo ibitangura bigatangura ibihereza bigahereza nimufate ngo muve munsi mwacurika ijambo
nta jambo twigeze ducurika muri adutunga uko twarose inkuru
ndagusubiriza Diane ndagusigurira neza kuko jewe nkora mu biro byandika ijambo ry'umukuru w'igihugu ubu no mwenye tuvugana ndarifise imbere y'uwanje ndazi uko yavuze akurikiranya aho mwahereje ni kigabane no vuga ni kigabane cha 40 mwahere ku kigabane cha 41 muja ku kigabane cha 33
ni inkuru muradutunga gose karegwa ntitwobite bakocane gose kuko ubundi muravuze yuko mukora mu vy'amajambo haragera igihe umunyamakuru wenye nayo ikora kora inkuru akavuga ati ikinda gikuyemo kiri anda kigumijemo ijwi rya America Washington DC rero nivyo twebwe twafashe inkuru yarungitswe n'umunyamakuru wacu igitega yarikurikiranye hama tubuza ku gacu nuko rero tuduge ku ijambo umukuru igihugu cyo Burundi azokinjira mu bihugu binamirongo
yuko twubaha amenyesha makuru nabo bubahe abantu kuko amakuru ava muri twebwe ava mu gihugu ava mu bantu mutagiye murubaha abantu guhera ku mukuru ku ijambo ryiwe murumva ko atari byiza cyane ariko nacyo reka
nitwa murenge ya Karimbi ariko mudutunge karego nta Karimbi twa murenge twavuze ibyo yavuze
kandi ku ijambo ryiwe mugafata ikigabane yavuze ati nkuko abantu b'Uburundi bamaze iminsi baridumisha araheza aravuga ati iri bwirizwa shingiro ryahinyanyuriwe ineza iteka nitekane na kazoza keza ku Burundi na bene Burundi iyo ukuyemo akajambo nkako gafisa kanovera bari ikintu ugomba kunyegeza mu ijambo ry'umuntu izo nabyo
reka basi tuduge ku ijambo hama
kuko ikijwe mu Burundi barajyumvira
tuduge ku ijambo ego muri make reka tugaruke kuri iryo jambo nyene karegwa Frederic bamvuga inyumvira ati twe ntitwemera yuko ivyo yavuze azo bishikiriza gucyo nyene hari nabibaza ati mbega yawe yaravuze ko vyo kuri nyuma ya 2020 atarimwo canke bizogenda gute azo kinjira muri 2020 canke
izo Frederic bamvuga inyumvira yavuze si byo na gato yamubeshye yuko mu 2012 yari yavuze ko atazo kwitoza mu 2015 ahubwo uko byagenda mu 2012 nibo nyene baguma bamusokoroza ngo mbega zoba zo kwitoza kubera iki abo nyene bo mu migambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bari mu ba Frederic bamvuga inyumvira n'umunyapolitike wa kera cyane twubaha bobo rero cyane turabizi muri politiki umuntu wa Nkurunziza abantu benshi baratinya ko bahiganwa nicyo gituma ubona niyo amatora aheze baca bigumura bakagenda yasabye ko novuga ibintu bizima kandi amwemereye yuko nza kuvuga ibintu bizima izo yavuze rero ejo ibugendana
yego
ni hamwe nyene urabona na ni imana abantu bashobora kuyemera bose ariko yavuze ukuri n'umuntu w'umugabo atihindukiza ku ijambo yadusubiriyemo ivyo yavuze mu ndahiro yarahiye igerekezo ya 20 nyandagaro umwaka wa 2015 gari kwashikirizwa amabanga ati iki ni kiringo canje canyuma uko mwibwizwa shingiro ryo mu 2005 rivuga neza yuko umukuru w'igihugu atogwa n'abene gihugu bose mu kiringo cy'imyaka 5 cisubiriza rimwe izo nazo nizo byabaye mu 2010 ijya mbere birasubira rero mu 2015 ijya kabiri atarabwiye abantu n'amakuru ko ari ikiringo ciwe cya nyuma kandi yaraye abisubiyemo n'umugabo rero w'ijambo yaje kumugaba yihindukiza kukira mu kirago
mu
jambo abantu bameze nka Toma yanze kwemera ko Yesu yazutse kandi amubona barabaho ariko Yesu yari yazutse
ego karegwa muti ivyo yavuze yaje ashimangira ivyo yavuze ariko ararahira ku igenekerezo rya 16 kwezi kwa gatandatu muri 2017 mu kiganiro cinzego z'abavugizi ba leta tacabire mu ntara ya Cankuzo mwari mwavuze ko abarundi bamusavye ko asubira kwitoza ataco buza ko abikora ari nka hamwe rero ibo umusabati turabigusavye nyako ha president asubira witoze azo bikora cyane
ibyo urabona mu bisanzwe abarundi ba iyo umuntu asavye umuvyeyi urano umuvyeyi w'abarundi iyo umuntu umwana asavye umuvyeyi ikintu ataca afise kidashoboka ntaca aja kwiba ntaja kubera amubwiye ati mwana ni wihangane ibi ntibishoboka tufatira ku ijambo yadushikirije bisigura yuko naho bo bimusaba urumva yobaha ibishoboka ariko umuntu atanga ibyo afise urumva rero ibyo azoduha nibyo yatubariye niturondera ibindi ntihage urondera ibindi ibisigaye noneho amategeko arabitomora neza neza
mudubandanye muduka ku ijambo karegwa karegwa turacari kumwe karegwa muraca twumva Jean-Claude Karegwa ndenza ko ndumva umurongo wa telefone utabandanije tumutora ariko reka muhinga bw'ivyuma basubire bamurondere hama tubandanye Frederic mwebwe turacari kumwe mu gihugu c'Ubirigi murumvise ivyo umuvugizi w'igihugu c'Uburundi avuze ati nivyo yarabivuze ntazokwihindukiza uko bigenda kose iryo jambo niko rimeze ivyo ibabwiye ubunye murabona ko bizokunda
mbere yuko nishira kuri ico kibazo ngirangaruke ku majambo abiri jambo rya mbere nuko abo yitango nabansi bigihugu rashora kwitumansi w'igihugu kuko umuntu avuze ati iryo bwirizwa tubona ryakorewe umuntu yitwa Nkurunziza Petero muzo ko ncambo mwansi w'igihugu n'ukuri habe namba kuko iyo turimo turavuga ingendo ya demokrasi nuko umuntu ashobora gushikiriza ibyumviro byiwe mu rupfasoni adatukanye rero nta gitutsi kirimwo mvuze nti iri bwiriza ingene ndaribona rigiriwe umuntu birashobora kuba atari byo mugabo jewe ndiko ndandiga ingene ibintu biba byubake nkarabijya bwirizwa nshingiro nkaraba ibintu birimwo nkaraba ingene mu by'ukuri ubutegetsi buri mu minwe y'umuntu umwe ngira nuwo bazuba basangiye gutwara yitwa umushikiranganji wa mbere no cyambuga irigirizwa rya fise umuntu riraba rero kuvuga ngo ndabivuze uko simba ncitse umwansi mba ndiko ndagira intererano ngashikiriza aho magazi cyo ni cyambere icya kabiri
muvunagura
jewe itariki 26 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2005 jewe nari mu kigobe mushinga ntahe nkuru nziza yatsinze amatora bariko baramushikiriza ubutegetsi musenyeri Pio Ntukamazina yarafashe ijambo harya baba bariko barasengera abategetsi bashaca aravuga ati nyakuba wa perezida n'ubwa mbere tumenye igihe umuperezida yinjirira gutwara tukongera tukamenya n'igihe azovira muri ubwo burongozi atanguye ati rero twagira tugusabe nyakubahwa n'ikiringo cawe cahera ubwa mbere wakoze neza tuzokongera niba bakoze nabi ntuzogora abarundi iryo jambo jewe ndagibuka niho nari rero nagira mvuge nti burya abantu bamenyereye ingendo yo kuza baravuga bivuguruza uyu munsi ntiwavuga ngo jewe sinza kwivuguruza kandi ejo wari ivuguruje kabiri gatatu aha hari ibindi byinshi novuga ariko cyo canzanye mugabo nimo ndavuga nti namba yibaza ko atazogumaho azogenda sinangombwa ngo nabimenyeshe kuko turamaze kubona benshi babimenyesha ngo bazogenda kandi nibagende siwe wa mbere nacyo gituma rero nta kintu na kimwe cemeza yuko byukuri azogenda kubera iki nuko ibwirizwa nshingiro twari dufise byo mu mwaka wa 2005 byavuga ko umukuru w'igihugu atwara imanda zibiri bakavuga ati iyo manda ya mbere ndayikuyemwo jewe nemeye yo guhera mu mwaka wa 2010 nzengera mu mwaka wa 2020 mugaba kibagira ko manda itangura umunsi umuntu umukuru w'igihugu arahira igahera ikindi gihe umukuru w'igihugu amusubiriye arahira rero ibyo ni ibintu byanditse simba ningira twa biruka sura nabiharira ko umwanya munini ya none ni yaguma ashaka kugenda azobagiye yisunzirije bwirizwa shingiro
ego karegwa murakoze kugaruka ku murongo wa telefone mushinga ntahe karegwa
sidaho murakoze kungaruka na rimwe mwari mwankuye
oya nitwovyubahuka kubikora muravyumvise ko mushinga ntahe bamvuga inyumvira vuze ati ntibikunda kwa vyemera kandi ntitunabitebe ko vyanse kwa vyemera namwe muvuga ati ko bikose bizogenda uko nyene ariko imbere ko mugenda yashatse kumenya umuco kuvyerekeye ico umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze mu kuvuga abo bansi b'igihugu c'u Burundi
abansi b'igihugu c'u Burundi barimo mu Burundi harabo twita bampemuke ndamuke harimo na basesa nkuyoze ariko ibihugu byose ku isi birafite abansi urabizi urabona nta gihugu na kimwe ku isi kidafite abansi bagiye n'abakunzi abo bose bipfuriza iyi nabi u Burundi abo bose batega iminsi abarundi abo bose bashobora kubonera umuntu iby'Imana itaberetse bakavuga ko azoba umukuru w'igihugu ubuzima bwe bwose cyane yuko azotwara inyuma y'umwaka wa 2034 bakabyumvisha abarundi bakabyinjira umutima bakabyumvisha amakungu ubwo makungu akuremo akarenge abantu bacika ivutu abo bose n'abasi b'abarundi
ni nk'abanze ga mushingane karebe
yagomba kugira imigambi avuga ati niko ngira imigambi ndayitegurira kazoza agira ati jewe y'ubu numva kimeze gutyo sinzane imigambi
abo ni nk'abandi
n'ubwo bavuga ati mu Burundi biracika abantu barapfa abantu barashonje abo n'abantu b'igihugu uko baca batuma n'umunyamitahe yoza n'imitahe mu Burundi naheze ngo bandage yoza n'imitahe mu Burundi abo rero barahari niyo bagiye kuvuga yuko ibyiza shingiro ryahinduwe kugira ngo Petero Nkurunziza azobandage n'umukuru w'igihugu kugeza mu mwaka 2034 none abantu batavugira ukuri igihugu abantu bahuguza abantu baca imitima abarundi bajya kubeshyera umukuru w'igihugu bakabeshyera n'abashingama n'abatunganya amategeko mu gihugu umva ari abakunzi b'igihugu
nk'abandi karegwa kugira ngo ntitubatebe ko batari ntungane nk'abandi abo bantu
abantu nakubwiye barimo abanyamahanga barimo abarundi bamwe bataye umurongo singomba kuvuga ngo ndabadome kuri utoki uvuge ngo
murakoze cyane reka rero duce tubandanye ego duce tubandanye hanyuma igitumye umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga yuko mu 2020 atarimo kandi itegeko ibwirizwa nshingiro rishasha ryamuha ubwo burenganzira bwo gusubira kwitoza n'igikahanini ga karego
icyo kibazo kiratomoye cyane ubwa mbere umenye yuko iryo bwirizwa shingiro naho rimuha uburenganzira ntirimutegeka kwakira ubwo burenganzira wenyine avuga ati ko natanze ijambo nk'umugabo nkaba naravuze yuko ikiringo cyanjye nticarangira mu kwezi k'umunani 2020 nzokuramo akarenge avuga ati sinohemukira abarundi avuga ati umugabo mwese ndefite dorofe akarangamutima tugendera ugashyira imbere ubugabo ukudahemuka kudahemuka n'umugabo n'akarangamutima izo n'ukwemera umugabo ijambo yaritanze akaryubahiriza ngizo imvo nyamukuru zimutuma gusubira kwibutsa abantu ati nimureke guhendwa mureke gusoma izo zandikwa mu binyamakuru izo zandikwa n'abamenyeshamakuru bataye umurongo sizo na gato iby'ukuri nirinda ababariye aho twe rero tumwemera kuko izo amaze kutubwira akabikora tubazi ko ari byinshi n'ibyo bikorwa n'ibintu bitoye cyane
murakoze cyane gose ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga usivye rero umushinga ntahe karegwa turi kumwe na Frederic bamvuga iyumvira turaza guha namwe bw'inshuti bakunze muri komera twumva muri ijya nino akanya kugira ngo mubaze ibazo mufise wa mbere ni Junior turi kumwe ku murongo wa telefone Junior ikaze ku ijo rya Amerika
Murakoze, murakoze ndabashimiye mbagire kuramutsa abatumire.
Barakunze.
Bose ndabaramukije.
Uduge ku ijambo uhereye kutubwira aho uri.
Ni kodi danije yo manira kiza nkaba ndi mu ntara ya Muramvya. Jewe cyo nagira mvuge kumure kubatumire yaba Jean Claude cyanke Leonce
ni no ya ni Frederic bamvuga inyumvira si Leonce ni Frederic bamvuga
nagomba kuvuga ko ari Burundi kuvuga ijambo kuba ijambo rivuzwa Barundi bamwe bakabona bakarishima abandi bakarinegura ni bisanzwe mu Burundi ivyo vyama vyabaye mugabo Burundi kugira ngo bishobore gutera imbere boja ku majambo ahubwo kugira Burundi butera imbere boja ku Abarundi bo kwihangira y'ibikorwa ibikorwa biteza imbere igihugu bigateza imbere umwene igihugu ibikorwa bituma Burundi butera imbere n'Abarundi batera imbere kuko ijambo nyimba ryavuzwe bamwe bakarifata gutya abandi bakarifata kuriya nizerekana yuko Abarundi batizeranye mbega umwe wese ukwibaza ati mbega Abarundi twese twokwizerana gute ivyo navyo nta yindi nzira atari ibiganiro bihuza Abarundi bose ivyo Abarundi twese dupfa cyangwa Abarundi bose buba bapfa bikaganirwa bicaye ku ntebe bose bataravye amoko umuntu amamusha nk'intara
mugabo
urabona harakenewe ikintu cyo kwizerana mu Burundi
urakoze cyane urakoze danije nyo
ego n'usaba ko abantu bose bicara hamwe bakaganira kugira batore inyishu irama guca ijambo rigashikirizwa bose bakaryumva kumwe
urakoze cyane gose ubwira umunsi mwiza ngahe Muramvya ego Frederic murumvise umukunzi w'ijwi rya Amerika i Muramvya Dani ati icabona ahubwo no kwicana abantu bakavugana ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati ni mu 2020 nzo bampejeje hama bikaba bivuze imbere yuko haba ibiganiro byari byaratanguye kuri bamwe bibandanya murategekanya guca muvuga ati reka tubandanye ivyo biganiro turaho ingene biva mu nzira canke muzorindira muri 2020 murabiko bigenda
ubwa mbere nagira ngo nse no wunganira uyo munagiye kuvuga ndamubwira nti mu byukuri mu nyubako ya demokarasi umukuru avuze iciyumviro arashobora kuronka abandi bantu bavuga bati jewe ndakibona uko jewe ndakibona uko aho nta kintu kiba cononekaye niko bimeze no mu rugo singomwa uri umushenga ntaye mu rugo uvuze ijambo mu faso na cyaryumva ko canka abana bose bace baryumva neza kumwe urashobora kuvuga ati mwashira kuvuga ati oya ndahaga papa uwo twahaje sinsobanukiwe ahanone ko twavuze uko ubwo heje ukitonda ugasobanura abantu bakabyumva kindi nshimishimye avuze ati kugira ngo abantu bafaste ingingo imwe bumvikanye tora umwanya uganire n'abo bantu bose ba muri kumwe abo byega hanyuma mufate ingingo mwumvikanye wibuke neza iki kibazo kibwirizwa nshingiro ingene cyavutse ingene mwaka wa 2014 icyaje mu nama nshinga amateka abanyarundi bakavuga bati bicoza ni mukireke kuko turacyafite amasezerano y'Arusha aracyadufitiye akamaro ariko ntibashirwe bakakijyana mu nama nshinga amateka nanjye ntigikunde rero bisigura iki mu nyuma ati naho bidakunze reka tugende tubaze abanyagihugu amagambo mwibuke ko kubera ibyo ngingo yari yafashwe y'umwaka wa 2015 cyo kugenda mu matora ku nguvu kandi abantu bose batemerera nibyo byabyaye iyo impfu z'abantu bibyara abantu benshi bapfungwa bibyara abantu benshi bahunga uyu munsi rero gaco uvuga muti mu gihugu hagati nimuze tuganire mwebwe twebwe twiganirire bajya bahanze mu gihugu bagiye na kazi kabo twagendeye Arusha leta ikaza ndetse umugambo ukaza bakaza kudindiza ibiganiro
kugira ngo tuvuge dusongora
ibyo bashikirije nibyo byari ngombwa mugabo uyu munsi ibyo turimwo siyo mu nzira turimo turakurikiza hariho gushaka k'umuntu ashaka kwerekana ko akunda Abarundi kurusha abandi ari yabwirizwa kufata ingingo abandi nabwiza gukurikiza abandi no kamera nta jambo dufise
ari nka hamwe
twari hanze nta jambo twari dufise ko twagiye mu biganiro ntazi kuko yadusuzuguye
reka ntaco tubaze mushinga ntekaregwa kuri ivyo vy'ibiganiro ko mu 2020 ico kibazo c'amamanda twumva umenga kizohava kidaganuka ivyo biganiro nka se wa Barundi se Barundi birategekanije ko bica bifata intumbero kugira ngo amatati agabanuke imbere y'ibihumbi 2020.
Urakoze Diane ubwa mbere hoho umwumvire n'umubwire neza yuko nshimiye Danije niwe bimuranza kandi yavuze neza gusa ibigoye na Frederic nyine abivuze ibiganiro bihuza bose biragoye abantu bose bwiwe umwana bahuriza sinzi ko n'ibyo bihugu by'iwanyu mukore hamwe biteye imbere bishobora kuronka nk'abarundi bose icyumba bahuriramo kugira ngo baganire ibiganiro bihuza bose ntihagire umwe usubira kubivuga ko ntibishoboka abantu bose niba afise ahubwo n'ukuri naho uri umuhinga guta ku isi ugira ngo umwana wahuriza abarundi bose uzuhambarire aho abarundi miliyoni 12 uno munsi ashobora guhurira ntibikunda
hariho ababaserukira abo barundi hariho ababaserukira abo barundi nko mu 2018
ababaserukira rero abo bama bahuye kandi bazohura n'inyuma y'2020 bazohura
hama abo bari hanze y'igihugu nabo
akabinoganza ati kuganira kuje inama n'ingingo nizo byadushikanye ahadushitse uyu munsi tuzo bibandanire twabigize umuco tubigira umugenzo tubigira akaranga n'akaranga mutima biramaze kujya mu misoso no mu misokoro mu maraso by'abarundi tuzobana yatuganira
ivyo biganiro tuvuga
kandi bigize kunambwe nziza uburundi gice gisemo ya mbere yarabaye bivuze singiro byabonetse bivuye mu biganiro byahuje abarundi bose bo mu migwi yose mu ntara zose mu buzi bwose bibuhagarikwa na wa mugwi wari ujejwe ibiganiro bidakumira bihuza abarundi barabona ko aragahaze
ego hama bo bari hanze nabo
ko mugwi usanga abarundi bari hanze nabo iyo bari kugira ngo baganire aho bose ba Frederic umuntu yagenda akabarondera akabahebura yarusha rero umuhuza umuhuza w'abarundi nyine icyubahiro perezida we Kaguta Museveni n'umufasha wiwe Benjamin ya Mkapa barabahamagaye Arusha Arusha rero baragiye baraganira mugabo icagaragara mu biganiro abarundi bobo bari mu Burundi bafatiwe amaboko imugongo n'ibihano by'agacimizo bafatiwe amaboko imugongo nabo banyapolitiki barondera inyungu zabo bipfuza ko abo bari Arusha bo binyarutsa nk'uko bari mu Burundi bagomba kubinyarutsa kugira ngo Burundi busubirane ryateka n'itekane haza amahoro arama haziterambere ridakumira abo nabo bagomba bateza bagumye bateza ku nyungu zabo bagomba kuvugira ngaha n'ubu ndagenda muremeshe ku biganiro iki ni igihe cyiza rero cyo kuganira abarundi bagiye kujya hamwe bajye baraganira kuko iyo batoreye umuti ibibazo by'ibwirizwa shingiro bashobora kwiga ibindi bibazo bijyanye no gukingira ibidukikije ibibazo by'indero ibibazo by'ubutungane
muri abo muvuga
mu Burundi bazo bizokwamaho abarundi bazokwamaho
muri abo muri ko
muraganira na tekano
muri abo muri ko muravuga harimo nabo ba Frederic bavuga inyumvira bari hanze bavuga yuko mwe mwase kumwicarana
abo n'abarundi bakwije ubwenegihugu na imibene wacu n'abavukanyi bacu niyo perezida umukuru w'igihugu yari yarateye akamo ati turabasabye batahuke baze dutegure amatora y'2020 ni dushobora kwibaza ingene turabakumbuye cyane ahubwo siwe twubona n'ejo baraje
batubwire
ibyo bintu bibabakiye bama bavuga bama bavuga twebwe tutabona kumbure babyumvira kure kumbure imitima yabo hajya kuba kure y'ibintu hajya nk'umuntu uri kumubwira niyo Amerika ingene imeze ko hari inzu izo biti byagaza jura magrate kera ashobora kutabyemera
murakoze cyane rwose mushingana cyane ego bavuga yumvira murumvise kare gwe byavuze ngo mu Burundi barabakumbuye ni mutahe mugiye kubikora inkumbu zigabanuke
ari ibintu bavuga mu gifaransa ati bisophisme ni kuvuga ibintu umuntu avuga ukamengana ibyo kandi atari ndasigura ndasubiramwo twaragiye yarusha n'umugambi uri ku butegetsi ni leta batigeze baza ngo bashake kuganira murabaza muri abanyamakuru mushinga ntahe William Mkapa yahora atwara Tanzania yarabasenze ati ndabasaba muze muganire akabasangira Bujumbura akamubwira bati turemeye tuzoza hagera ntazi none uyu munsi ndavuga n'ibindi icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko burya iri tegeko rishaje ribwirizwa nshingira ahegeje gushyira ku mukono burya by'ukuri icyo kintu cyamubuza ko yari kuza kuganira hanyuma rika akazorigira twumvikanye twese yayihutiye iki mu by'ukuri burya iryo bwirizwa nshingiro ahubwo dusigurira akarusho umunyagihugu azogira akarusho k'umunyagihugu yokuramo ubona ko hajya bwirizwa nshasha bwirizwa rishasha ngo yitwe bwirizwa nshingiro burya irya mbere ryari ribujije iki kumbu na jari javye murigani ilo humuri tukumba kutangula mbega kutukari kwa chitahanu abarundi bagahura abu zengo tahangu abarundi bohurira wa mngishu yuti no neno one kumbu mwaka yumbiri mwaka yumbitimga majirachana ya utando munani mshika mwaka yumbiri abarundi basari kilavandi mumigambwe mumadini wala kenyezi ugwaruka wala huli ya rusha wala gani ila imjavu yemungo jari lekanye yuko jari ngila kamaro kuko harizu miaka chumi biliko biratuma mugihugu imisha mirano igabanuka abantu barasubira kubana nk'abantu none hera bo tugeze basu arajusubije inyuma ubigarajusubira gutangura kandi kuganira
n'uko siravandi bibikana kuri byo navyo byuko bavuga yuko ubunye basavye ko mutaho kabwira ngo mwitegure mutegure kibuga imbere ya 2020 kugira muzoshobore guhiganirwa gusubira kuba gutwara nk'igihugu cyo Burundi navyo bimeze gute
wawumva bashaka abantu bandi bantu batahu batware
yavuze yuko abahari karibu babarindiriye cyane
ibigambo ngikore be gutwara kuze urumugambwe no kuvuga umugambo ugira amategeko umugambo uragenda mu gihugu umugambo uragenda kuganira n'abanyanyi bawo ariko uyu munsi gye narababariye imbere yuko mpunga naragiye ahantu mu yirugenyuzi naragiye mu gihogazi naragiye mu yinga naragiye za murambi ibyo naho ransanga naho ndavuga ku maradio nasanga ko baba polisi zabimbonera kure abarongo y'umugambwe batigera umugambwe uri ku butegetsi batigera bemera ko nshobora kuganira ngo tugire ikintu dushikako
ego nuko rero trace kandi na bugabo ku murongo wa telefone bugabo ikaze nawe kujuga America bugabo
allo
ikaze kujuga America ahwerereye hama ikibazo canke intererano
ni bagabo si bugabo
ni bagabo muradutunga yego aho muherereye hama ikibazo canke intererano
ego je ndi mu kirunda ibusoni niko ndakwikirana kino kiganiro muri sanga mabiteguri ni vyiza kandi biraremesha ubona ko twamenya no kuri kwishi ariko agire shime cyane cyane uwo mvugizi no kuri gihugu adusigure kandi akatwerekana neza ingene ibintu bimeze nivyo biraduha icyizere gikomeye naho mbona umenga nyine cyubahiri mu kuri gihugu Petero Nkurunziza benshi bari bamushashaye ariko nyine akaba yaravuze ati jewe ikirango kwitura ikirango cyangwa kizohera mu 2020 rero ikintu cyasanga mu Barundi ingorane cyane cyane mu Barundi barakoma nta zimitima naho atari bose ariko nkavuga ati kuvutura cyo 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 korosha umutima tukumva tugategera n'ijambo rivuze mu kirundi twategeza kuritegera nkuko biri kuko tutabikugurije ibyo byo kuko dushyira mwaya andi maparamete tuvuga duti kumbe byo kwisira ko nibaza ko turindira dutekanye
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza ngaho iyi mu kirundo
ariko nagiye ko gatoya icyo bavuga inyungu yari yarivuze yavuze ati mbega ngo tubariza Frederic ngo tubariza Kalera kugira dusigire icyo umwenegihugu azokora ku byo bwiriza yashingira yewe sinzi sinamwishyurira mugabo ariko ndazi hari bahiganira bihuza abarundi mu Burundi ibi rero byo ni byiza shingiro twarabiraje turasoma turabitegera
ariko
byinjiye byinshi byatanzwe n'abenegihugu
urakoze kubera ko hari ariko ibibazo yabajije Karigwa reka aze kucishura ntukimwishurire ari ngaho urakoze cyane ubwira umunsi mwiza
nabyo navuze ko ntamwishurira
ubwira umunsi mwiza turase kandi na Bigirimana ku murongo wa telefone Bigirimana ikaze nawe kujuga America Bigirimana agatelefone kiwe turumva kadashoboye ko tumugumana turongera tugerageze kumuhamagara Karigwa mwumvise ivyo bagabo avuze mu ntara ya Kirundo
Yego cyane bagabo wo muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo ahubwo nari kunezerwa iyo mureka n'umugoboze akabandanya akavuga
kuko
twebwe abene gihugu mu bisanzwe nta ntangingo dutegeka abene gihugu iribwirizwa shingiro ryose ubona ni ryabo byavuye mu byumviro byabo baterereye kandi inkuru nziza umukuru w'igihugu hageze ku ibwirizwa shingiro atanga intererano uwundi murundi wese niyo agiye gutora afise ijwi ringana n'iry'abandi barundi bose mu bundi bamwe bita legal electeur mu si iwanyu muri Amerika ntabahari kandi bamwe bavuga yuko abarundi ari abakoresha ari we wari umukozi bamuhaye akazi yemeye kubakorera ababera umusuku mwiza nawumva benshi bacika ivutu bakavuga bati none ga yemwe niyagenda umubyeyi wacu bavumenga babaye impfuvya ariko byose ni bisanzwe abarundi bazobimenyera nshaka rero ndamushimiye bagabo kigira nico mbiye Frederic bavuga inyumvira ingingo nyiri cyo pete uzeraye atangaje yuko atazobakira umukuru w'igihugu nyuma y'umwaka wa 2020 abonye na ba Frederic na bagenzi we byarababaje kuko yaramaze iminsi ariwe bogera ko ukubesha abarundi n'amakungu ngo he mama wanje ngo na president yagenewe kuba umukuru w'igihugu imyaka yose ubu rero yaragi nubwo yuko yabasese ya gatabi aho bahora basoroma nuko yashize bariyeri ku murima yazikiye umurima bahora basoroma
tumureke agira ico avuze
yego
tumureke nawe agira ico avuze
kutemera ijambo yashikirije nibisanzwe nakubwiye abahakanyi bama bariho abantu bahakana imana bahakana ukuri bavuga ikintu cera cirabura
reka tumureke agira ico avuze nawe
katumureke agira ico avuze ribizwa shingiyo rizanira abarundi nakaye imbere uko ndamwinyisha kuri icyo kibazo nagerageje ko sishaka yuko basa sinipfuza ko boje bagaruka kuri Arusha kuko barundi baramenye yuko ayo masezerano ya Arusha bavuga yari amasezerano y'amagabura nyama abanyapolitike bagiye bagahura bakagenda bakavugana ta muntu n'umwe yabatumye na mundi n'umwe yari yabatumye
burya ejo
ndakuze ndafise imyaka ikwiye ayo masezerano ho nyene baranze kuyasinya yose bavuga ngo hari amareserve dusigaje rimwe bita kubangira ngo turabangiye
mu yandi majambo rero ayo
masezerano yose nta na kimwe bashize mu ngiro cyose kugabura ibanza muri leta byose barabiretse
none
Nkurunziza nyene yaje kubishyira mu ngiro inyuma yabo none ayo masezerano bemera bakongera bagahakana bahendande byose by'amasezerano tuza barundi bahuriyemo n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi
murakoze cyane rwose umushinga ntahe bavuyumvira murabyumvise ibyo karega avuze
njyewe ndabyumvise sinari nzi yuko umuvugizi w'umukuru w'igihugu ashobora kuranda agati ibintu nk'ibyo nagira ndamwibutse yuko aho Frodebu yari kuraganira na CNDD FDD bagasezerana ko baza mu nzego twari kumwe muri leta mfata kibanza kandi kugira batahe abonyene barashize igikomo ku masezerano y'Arusha mu masezerano yo guhagarika intambara baremereye bati twisunze amasezerano y'Arusha none yo arimo aravuga ukuntu atabyaza ingira ngo kuko yababizi yari kuvuga uko kandi neza yuko amasezerano yo guhagarika intambara yari yarimo arisunga ayo masezerano y'Arusha cya kabiri bamaze gutaha kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2015 bariko barakurikiza ryose iryo bwirizwa nshingiro ryavuye amasezerano y'Arusha none ibyo ariko aravuga ko ari amagaburanyama none nibyo babandanije rero nayo yavuga gute kandi azi neza ingene iryo bwirizwa nshingiro ryubatse igihugu kandi nabo ari ibyana batahanye ndabyumvise ndashobora kuvuga mwene iyi
cyose kandi Jean Bosco ku murongo wa telefone Jean Bosco ego aho herereye hama uce uduga ku kibazo cy'intererano yawe
jewe ni gahana yobi ndumbi mba ngahana yobi nashaka gusikiriza yerekeye ibyo perezida w'urundi seri burundi biza yari yashikirije perezida twabyakiriye byaradutangaje kumva ajyana yashoboye gushyikiriza ko atagiye kwitoza ikiringo kiwe cyo batahebye 20 azoba yagejeje muri 2020 agaca twibaza igituma yoba yarahinduye ibwirizwa shingiro ko atabwirizwa shingiro rizo bari mu buza kwitoza ni igiti kizo mu buza 2014 yacyateguye ibindi bwirizwa shingiro biranka abashingamateka barayimwankira none ubu unye n'igitoro twemeza neza ko atari guhuma amaso abakungu ku bibazo bisanzwe biri mu gihugu by'ubukene bisanzwe biri mu gihugu
urakoze ngaho i Nairobi muri Kenya ubwira umunsi mwiza urarindirira inyishu ya Jean Claude Karigwa ndenza ko aho uri kuratwumvira ego Karigwa
urakoze Jean Bosco naboneka ndamushimire nongere ndamumenyeshe cyane n'abantu bafite ibibazo nk'icyo ciwe yuko ubwa mbere hoho guhindura ibwirizwa shingiro baracyategeka ko kumenya umuntu ahindura ibwirizwa shingiro cyangwa yemera ko ibwirizwa shingiro cyangwa se ibwirizwa shingiro rihinduka kubera we ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro by'abarundi byitwa ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi si ibwirizwa shingiro rya Petero Nkurunziza gushaka kurihindura kuva mu 2014 kugeza ejo bundi itariki 17 z'ukwa gatano aho abarundi isinzi bagitoreye kwari ukugira ngo inzitizi zose amategeko yose yataye igihe izo zose bibuza Uburundi kwinjira neza umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo tuje ku murongo dutangurire ajya amafaranga ritabije igihugu gikuru nibwo amafaranga ikoreshwa ku mwaka twe tuyatangurira hamwe n'abandi aho kuje turajaganya n'ibyo byatuma ibyo bashingira basaba ko rihinduka ubu rero byarakunze rirahinduka ngerageje no guca nishu babambuga inyumba atakaruso nata uturuso nitwize ya karuso ka mbere ubwa mbere aho turinjiye neza mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ubu bwa kabiri
gutega karegwa
imana umwami uburundi ubu bwa gatatu ubunyiri duvize iribwizwa shingiro rizotuma abarundi bagira iteka bakiri igihugu gitsinda kinya yo kwikukira
murakoze cyane rwose
agaragara ikemezo cyo gucibwa imanza mu masenare akorera inyungu z'abantu z'ugututugutwa abantu amasenare yacu arisho
tukiringa hunyenye yego murakoze cyane tuze turavuna ngo urabwira ngo nabakunze ariko arumviriza ijwi ry'Amerika baze kuronka umwanya ariko tukiri kuri ivyo muheje kuvuga muravuze mutimana umwami Burundi amwe makenga ari kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bavuga yuko hariho abibaza yuko Burundi bugiye gusubira mu ntwaro ya cyane
oyaye Burundi abarundi ni babishaka gusubira mu ntwaro ya cyane nta numwe azobibabuza
hama ivyo muvuze ngo vya imana umwami Burundi mushatse kuvuga iki
umwami
imana umwami Burundi
tuvuze imana umwami Burundi iyo cyari icivugo cingoma y'u Burundi igihe bwari burongowe n'intwaro za cyane ubureho niki kiricho ikivugo ni ubumwe ibikogwa amajambere ariko abarundi kubera ari igihugu camye cishira mu minwe y'Imana kigaha Imana ikibanze imbere iyo Mana akaba ari nayo yagumye ubucira icanzo abantu ariko bucira icobo niko gushima abandi barasabye bati dusubire nyabona tuvibuze mu tujibuntu tuvibwero kibuka ubwenge dusubire duwe kibanza ya Mana yacu ya Mana y'u Burundi
bavuga imvira muri murafise mu bibaza yuko ku ruhande rwabo bibaza yuko Burundi bwo ariko buraja musubira gusubira mu ntwaro ya cami canke isi ho muhagaze mwibwe
ariko none burya umwumvirije neza si byavuze navuze ati imana umwami Burundi agaca yigovyora ngo mu bumwe bihoga amajambere ucuraba rero muri yo bwirizwa shingiro rishasha avuga ati imbere y'Imana no kubwiza izina ry'Imana none nihaza umukuru w'igihugu atemera Imana abo bizogenda rwose
murakoze cyane
kuvuga abamaze gutegekanya yuko aguma ku butegetsi kuko ivyo bivugwa na nkuru nzana CNDD-FDD yiwe n'abandi bantu bavuga mwe nibyo bintu bavuga bati reka twebwe dusunika iki kintu mpaka tugishe no mubwiriza wa shingiro kubera ko nicyo dushaka kugendera ko cyangwa nicyo dushaka gushikako bemeza ko urabona neza biraboneka ko barimo bararondera ya ntwaro ya cami kandi aribuze neza ati ngunga imana umwami Burundi genda byo ndabyumviye ngana ariko abyemeje ikintu cyose abantu barundi ngo ariyumvira koko tuzatugende mu ntaro ya cami kandi aravuze ati ngo n'abarundi babishaka bo nta kizo bibabuza nuko vuga aragitegekanye
bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika bariko baratwumva kuri Facebook hari umwe witwa Lionel Delos Sadan yanditse agira ati je nagira mbazenya kubaha umuvugizi w'umukuru w'igihugu ku ivyonye n'icubahiro yatangaje ko yabidusigura neza tukabitahura yabisiguye bibaye ngombwa umukandida mushasha bakamumenyesha abarundi kare n'ibindi bibazo bindi mushinga ntahe karego umugambwe baramaze gutangura kuvugana ivyo ushobora gusubirira Perezida Nkurunziza
ubunjani ya mije nagambaye umwundire amasegonda make mbira bavuga imyumvira yuko yoja arumva neza ibyo umuntu yavuga kandi si byiza cyane yuko indongozi zacu ziza ziragerageza gufobeka ibintu nukumva neza ukumva neza wenyine bazi ko yitwa bavuga imyumvira uyo muntu nuvuga za myumvira uvuga ni izina ry'Imana Imana twe ndamusubiriyemo n'ejo nzovyemanga Imana izogumira imbere mu buzima bw'abarundi kandi ibwirizwa shingiro rihari riragi tomura neza ryaratowe n'abarundi bame abarundi bashatse kuja mu ntwaro ya cami hoba hotunganya mu matora nka yatunganijwe abarundi bakabisaba none ubwo burenganzira ko ubwongereza butwagwa n'umwami kazi ko ubirigi butwagwa n'umwami ko zahura ndi twagwa n'umwami abarundi botwagwa n'umwami bakavyishimira iyo bari imbwa yurinzo ahuga yene agateka kazi na muntu twama tuvuga abo nyine bama baharanira niko bagomba gusubira gutose kazi babisatse na kandi erega isi irazunguruka ibihe birahinduka ejo kumbure bashaka kuvuga ati dushaka umwami inyuma y'imyaka 50 bati dushaka umukuru w'igihugu inyuma y'imyaka yindi irenga batwe tugomba kwitwara no burenganzira bwabo icyo acumbe neza
kimwe murakoze cyane murakoze cyane ego akabazo ego
inshu ya yaronso mugabo kubijyanye nuko hariho umukandida ankundire yewe simvugire umugambwe uri ku butegetsi muze mutumire abavugira umugambwe uri ku butegetsi ariko nabone nibaza yuko nawe nari kare kuvuga umukandida nawe ba Federico hari umukandida baratanga ari nawe bihutira ubutegetsi nawe nawe baratanga sinibaza we umugambwe we witunganije neza ufise abantu bose abagabo bijunja n'ijambo n'abakenyezi n'abakenyezi ari ubwambara si umutima rugabo uko bavuga ngo reka twihute nta cyihutirwa ibintu byose bibyera umwana ibyo inzara byera umwaka byerera igihe nihagera azoboneka
ico kibazo ku makuru ko muregereye nawe no mukuru w'igihugu cyo Burundi ico kibazo rero nikiravugirwa mugambwe
oyaye hari ibindi bibazo byihuta cyane hari ibyo byihuta cyane ico kibazo nticyihuta kuko igihe cyo gukora ibyo hari igihe cyazo gitekanijwe n'amategeko nikiragera
ubwiranya ushobora kwibaza ko bizomenyekana nka ryari gamushinga ntekareko
amategeko iteko rigenga amatora n'ibyo rizobitomora neza n'ibyo ritanga ibiringo rigatanga ibiringo byo kwiyamamaza no gutanga abaserukira imigambwe ibyo rero ntibiragera ababigize niba bagomba gupfubaguza cyangwa kuginkenekene icyo gihe nacyo ntihahandi ubona ni nk'abo bihuta yone bama bihutira ubutegetsi baramutanga uyu munsi cyo kajya bumva baramu ngo yasiwe nawe ubona niyo migi ibyo ayo mashyirahamwe barimo za bita abantu na rede n'izindi uyu munsi batora umuntu ngo niba barongoye
oya mugabe ibyo no munsi reka tugume mu byibwirizwa
ngirimo discipline witunganye neza cyane reka umwanya wabiri wagera bageze kutubarira ubuntu muto cyane muri uwo mugambo
reka tugume kuri ibyo turiko ibya scenario de tubireke kuko no munsi bamvuga inyumvira ringaha nk'umukuru w'umugambwe sawanya Afrodevo Elia ari kundi murongo wa telefone Elia yego aho herereye hama interano canke ikibazo
n'ibisanzwe ndabakira kamo ndisura mu gitaranyo n'ama ndabakira kamo ndi n'ikisema ikintu uvuga kuri cyo kibazo umukuru cyo jambo cy'umukuru cy'igihugu yarayakuze bigiza cyane twatuye na rinse cyane cyane nagihereza ko Federic bamvuga inyumvira
ego turakumva duga ku ijambo eri
cyo nashaka mbaze Federic nuko ayo komenga guhera 2015 menga ikibazo cyari gitekeye nk'iki yari manda kwatu wene shamba tu la mpungu ya kwa etu mbisi nene ichuwa hiru mkuzi kwa nene shari uko asha jito na shanda mwati kwa hiru umugandi gweru wala cheba fat yuko mwotuwa kugomba batangwe kutegura ayo matora ya viviri na miro ngivini kwa yuko amatora huja ni kino kutegu kwa kari yuko wotuwa katangwa kwa 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 nito biganyo bariko baravuga bikenewe cyane
urakoze cyane
ari tarishi ni cyo cyo mana
urakoze ugira umuntu kandi
wafite kuba wagiye kuzaba gatangwa
niko akabazo murakumvise mushinga na bavuga inyumvira
ni nani kibazo cha manda cha hezega erega manda twavuga ko atwaye kuva mu 2015 aja mu 2020 ataruhusha abifitiye atabwirizwa nshingiro bimurekurira none byaciye bihera
none bica bigenda
cya kabiri ibyabyawe niyo mandigira gatatu byaheze umuti wabonetsega niko bihera ikacho bumva ko ati dusimbe twiruke ngo mu bintu ngo byo gutegura ngo amatora ngo tugende ngo gutegura amatora ndabwo ngana ko gutegura amatora nta nivyimba yumva birirwa baratora hirya no hino
none hace
hakano yumva kwiye we ngira ngo gwiura kwiye yaba nk'imbonera kuri cyangwa zimukingiye ntacyo byo mutwara
nitwo byemeza ko atazivuga
kugira ngo tugende dutahe bisaba ibintu byinshi tugomba gutamwe nuko twaganiriye se tumwiza kuganira tukumviriza iyo tugomba kuba nyine tugomba kuba gacyo igihugu cyacu twemerana nka twese turi abarundi
Ibyo biganiro mukifuza
abarundi bamwe bari mu gihugu hagati abarundi bamwe ngo bari ku butegetsi ngo kwera ko ari umugambo uri ku butegetsi abandi no kamenga nacu bamaze ndawumvise ikintu yavuze ngo abene gihugu kamenga abanyagihugu muri bwibashingiro baravuga hamwe abene gihugu ahandi abanyagihugu si amacaka kubiriga bisigura iki bimbarize karegwa
reka reka bimwibarize ko muri kumwe
Federike nagomba ndagufashe gutegera icyari cyo abenegihugu itandukanye hagati y'abenegihugu n'abanyagihugu bavuze mwene naka no kuvuga umuntu abyagwa n'uwo muntu abenegihugu rero bisigura n'abana b'u Burundi bafise uburenganzira bwo gutora hagiye abaye amatora ni bene Burundi banyirwa bafite ubwenegihugu bw'u Burundi mugatuvuze abanyagihugu n'abo Barundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi bose bitwa abanyagihugu n'abanyagihugu hariho usigwa ku mbono guha muri kigano mugabo tubuze abanyagihugu barundi benshi barumva icyo ari cyo iryo bwirizwa shingiro rero ribubahiriza bose kuko si bwirizwa shingiro by'abarundi gusa riratunganiriza n'abanyamahanga baba mu Burundi abanyamahanga bateranye n'abenegihugu bose bitwa abanyagihugu ariko abarundi bonyene basubiye nyazo bwo gutora nibo bene gihugu nibo bene Burundi no bitwa bene gihugu
murakoze cyane gose go ciza ku murongo wa telefone aho uherereye uduge ku ijambo ikibazo cyangwa intererano
amahoro cyane kuri Amerika
uduga ku ijambo turakumva
ego cyane cyane nashaka gukenguruka ijambo ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu alo
ego turakumva cyane
tukibyumva byaratugoye kwakira ariko ko kubera ari ingingo yafashe twarabyakiriye ego gusa nagomba mere nk'ukebura uwo abo banyepolitike barwanya ubutegetsi bari hanze by'ukuri n'abatama bafite imyaka washaka kutuburande mu bya politike mugabo ibintu byo kuguma bafonda ibinyoma bafonda ibintu biri kontraverse kandi bumvise ukuri aho guhagaze si byiza cyane kuko ujya mutama yavuze mu kirundi cyumvikana nta kuntu bagaruka bagahinyanyura amajyambo bavuga ibyo atavuga
urakoze cyane rwose ciza ugira umunsi mwiza aho uherereye
ego murakoze cyane
ego umushinga ntahe karego ego perezida w'u Burundi kuri ne saa tuvugana afite imyaka ingahe
imyaka 54
yego mwavuze ko mu mugambwe ibyo biganiro mutabiza kuvyishura ko biratangura uzomusubirira ariko ko mumwegereye arategekanya kuzoca kora iki ku myaka ya 56 inyuma amaze kutanga ubutegetsi mu 2020
ahubwo izo yokora ni byinshi cyane bisaba ko azohitamo bikeye iyo umukuru w'igihugu amaze gufata ingingo nk'irya rurangiranwa n'ingingo umugambwe urazi ko amaze kumutora ngo abe imboneza y'amaho mu mugambwe baramaze kumugomwa ubutwari azobandanya ari impanuzwa jambo ari kiremesha aza arababa hafi abahanura twebwe tumeze nk'abana yareze akaramura azoguma tubera umubyeyi atwigisha ingene tubandanya ko tuzoguma muri politike tujya turakora ibikorwa kugira ngo duteze imbere igihugu dutume n'umugambwe wacu ugumana iteka ufise ako kazi kose azoba kajejwe azotubera kiremesha tubera umuhanuzi amakungu ashobora kumukenera kugira ngo akarara keza yatanze mu Burundi haba muri Afurika cyangwa mu bindi bihugu afashe n'abandi kuja muri iyo nzira nziza ni ubuhinga mu by'uburimyi n'ubworozi ni ubuhinga mu by'inkino ashobora gutunga afise ibikorwa byinshi byinshi ahubwo kumbura na mwebwe muri hanze ashobora kuba akazi mu bishatse
murakoze cyane rwose Frederic bamvuga imyumvira mbwira ngo kubu unye karegwa avuze bimwe mu by'umukuru w'igihugu ashobora kuzokora amaze gutanga ubutegetsi amatsinda canke aragabanutse cyane
ndabona byazi
yavuze ko ari byinshi aramuvugira
kana namuvugira nk'ibyo azakorera n'ibyo amubari
ngira barabivugana kuko n'umuvugizi wiwe
arakubesha nabanza kumubwira uzo musubirira rero
umugambwe nturiga icyo kibazo niko yavuga
ko bavugana byose
umugo ni ikibazo kicigirwa mu mugambwe
nari mu mugambwe
karego
urakoze cyane Diane n'ukuri rero Fede ko nibaza ko uyu munsi ngira ngo ataje yiteguye mu kigaya kuyagani niba ni misanga muri kiganiro jewe ndisanga rwose igano ni kiza cyane nagenda mubwire yuko n'ukuri uwobaza uno munsi mu mugambwe wa demokrata wo muri Amerika uwobaza mu mugambwe wa republike ati ninde azo mu kandida ejo kumwa kukikigie na abjo baazi alikiye sabjo alakundi bose alagumia la angana wa kenya uga amba ni mbone la kure mungu gami seni vesi dede nila shua uwa ngo mkua ni mungu gami vesi barazi uzo windo ngozi ya umatora nawe ni mumuriso devu kumbure na wazi na mutu gire nawe ati muriso devu mukandi kati zotanga mwivundi na milongiri azo higa wano seni vesi dede zotanga nuyu ati muri ipona wala mutanze nuyu tulisimigamge milongi nirenga awanubo suna hanuma watanga mukandida
I don't know how to do it. Cyo ni kibazo kiri nyamukuru tubwirwa gushira ngaho tukavuga nane byo kure na karashize ingani ngo umuntu wese ukashatse azera do twari kwashaka uko yumvira uko yumvira ati menga nta ntuzenya nta hacyo tumaze
nuko turiko turasa nk'abasozera ntereye kuri kumushinga ntahe karegwa ibigiye gukurikira nibiki inyuma yo gushako umukono kwibwirizwa shingiro ryo Burundi naho umukuru w'igihugu cyo Burundi avugiye ko mu 2020 nkuko mwabitubwiye atazoba akiri umukandida mu kugira ngo yitoze mu matora yandi ategekanijwe inyuma y'iyo mwaka
ibigiye gukurikira ahanini nuko abajezwa amategeko bacye batangura kuraba amategeko yose ateye kubiri n'ibwirizwa shingiro bakayasubira no bakayatosora hanyuma akazana n'ibwirizwa shingiro ibindi nabyo umuntu wese ku ruhande rwiwe ku ruhande rwanje ku ruhande rwawe mwese acayitegura akaraba agatanga kwipanga neza ingene ategekanya kazoza kiwe afashwe n'Imana mu 2020 ku biraza yuko umuntu wese ibyo byose hari byinshi bica bikorwa nawe wabyumva ubunye nkaba bavuga nyimba barumvise ko wa muntu bahora batinya ko bahiganwa ariyo batu babuza kuja mu matora yakuyemo akarenga ngira nawe baca barema baze bahiganwe na mushasha bareke kuja baratora umugwi bakina n'umuhagarikize n'umumenyereza biragoye baze baremera amahiganwa mu mahiganwa hamahagira utsinda n'utsinda ariko utsinzwe biratsinda kandi boze baraza mu matora kenshi batinze umwaka mukurikira ku muri bogerageza
Frederic bamvuga inyumvira namwe ikigiye gukurikira n'igiki
kumi na gote ko tukajua tukwari jihugu ala tukwari jihugu ni mwabizi
kugwego na mwigwani
yaba gomba kutujana yaboto zo wananya politika ya achu tukwebotu guiri bakubanya tugwa gira masezerno ya Arusha kuko niwo mushinga barundi bumvi kanye nijo tuwemera nijo nabijo alima rafuga ngongo wa jiengo kuiga ngwa mateje kongo wa dahuye nende babi za kwanza kuige mbele kwa litanga
mche mugira ko akajambo kanyu kanyuma Frederic
ijambo rya nyuma byo no kwinagira nshikirizo nuko abarundi turakwiye kumva ibibazo by'igihugu tukitwararika ingorane z'abanyagihugu hagoma twitwararika ingorane z'abategeka iribwirizwa nshingiro ntirije gutora umuti ibibazo by'abanyagihugu rije gutora umuti ibibazo by'abategetsi rero ugasanga imijyari umunyagihugu azovuga ati nanje ndashikiriwe ndaronse ndagize kabuhengwe rero icyo kibazo kiri mbona kiri nyamukuru ako twirirwa tuhenda abantu ngo turimo turagira duhindura ibintu by'ukuri iri bwirizwa shingiro ntaco rije gufasha ingorane z'umunyagihugu umunyagihugu yegwarijwe n'iki arugarijwe n'ubukene arugarijwe n'umutekano arugarijwe no kubura no kutishyura ngo yizane
ari mushinga ntakarego murakoze cyane gose
gusubiramo ibintu washingiye
murakoze cyane gose mushinga ntahe Jean Claude Karegwa ndenza ko namwe akajambo kanyu kanyuma
mukanyuma reka nshimire Frederic bamvuga inyumvira naho byamugoye hari ibyo atavuze neza n'ibisanzwe bigora umugabo nshimire nawe watunganije ikiganiro kandi wakirongora neza cyane nshimire abagiye barahamagara babagabo Jean Bosco Lionel Elia na Ciza hanyuma kandi menyeshe abarundi nshimire n'abarundi batoye bwizwa shingiro nshimire cyo mu kwigihugu yari teye ku igikumu hanyuma kandi nshimire nabo bose bazi neza icyaricyo bamaze gutegera icyaricyo iteka n'itekane by'igihugu na kazi k'igihugu
n'ubujyanira
kamo na Federico n'abandi ngo baze bahamze abandi barundi bake gukurikira ubwije
murakoze cyane gose Jean Claude Karegwa ndenza ko kubona mwitavye ubutumire bw'ijuru rya Amerika kandi magize neza kuko hari abategetsi bamwe bari takibwira ku juri ya Amerika tubahaye ubutumwa bakatubwira ko FM z'juri ya Amerika iradi yugawe ariko hugawe FM ntihugawe yindi mirongo mukorera dukorera kumwe akoze cyane gose ko namwatwitavye Jean Claude Karigwandenza ko muvugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ika na Frederic Bamvuginyumvira umukuru w'umugambwe sawanya Frodebu nawe nyina hari mu birigi yakoze kuri kanukanya duhaye Diane nahazwe twari kumwe muri isanga ndayifurize kuranirwa mu manyu no mu vyanyu mandanye muryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda
Ibiganiro cyo kuri rya Amerika birabandanya